VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteza amatwi. Turi kuwa gatatu tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2016, hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Ederwem.
Icyo tuza abantu nitwara heku kubona yaragiye indege yarimo igakorogwa, hanyuma amakungu ntihagire icyo afasha ngo yerekane ko hari ikintu cy'umwe yatashyizemo kugira ngo itohoza ku rupfu rwiwe n'urwo rupfu rwa Habyarimana bifashe.
Uwo ni Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi, avuga ku cyemezo cya Leta y'u Burundi gisaba ko hakorwa iperereza ku rupfu rwa Perezida Sipiriyani Ntaryamira. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Mu Burundi kuri iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 bibutse imyaka 22 ishize Perezida Sipiriyani Ntaryamira yitabye Imana mu mpanuka y'indege ari kumwe n'uwahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye iyo nkuru aratubwira uko uwo munsi wibutswe mu gisagara cya Bujumbura.
Tugiye kwihutira kugarukana disipline mu gihugu. Discipline muntwara miheto.
Uwo wahoze arongoye Burundi Sipiriyani Ntaryamira yaseze yisi kwigenekerezo ya 6 ukwezi kwa 4 mu gihumbi 1994, igihe indege yarimwo n'uwari Perezida w'u Rwanda ico gihe yarasigwa I Kanombe inyuma y'imyaka 22. Na kuri kurashirwa habona kubijanye n'ubwo rupfu, baba abarundi canke leta y'u Burundi amaso yaheze mu nzira. Umuvugizi akongera akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Philippe Nzobonariba ati shavu ku makungu atacyafashije kugira ukuri kumenyekane.
Umuntu abiravye umuntu avuga ati mbe bugira urupfu rwa Ntaryamira wafashije nde gwahekuye nde cyo tuza abantu nitwara heku kubona yaragiye indege yarimo igakorogwa, hanyuma amakungu ntihagire icyo afasha ngo yerekane ko hari ikintu cy'umwe yatashyizemo kugira ngo itohoza ku rupfu rwiwe n'urwo rupfu rwa Habyarimana bifashe. Ariko yaba leta y'u Burundi yarifise uburyo bukwiye mu buhinga bukwiye buryo ati yigirira amatohoza biba byaraheze. Mugabo rero murabona yuko ibintu burya makunga adafashijemo ashyizemo intege nke ibintu heza bikagora.
Mu gihe hari bamwe mu bavuga ko Sipiriyani Ntaryamira yahitanywe n'isanganya, abandi nabo bakavuga ko yagandaguwe. Umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Philippe Nzobonariba asigura ko leta yifuza ko wa murwi w'ukuri n'ukunywanisha abarundi wofata icyo kibazo mu minwe.
Ino mu Burundi ko twagize Imana tukogorora umugwi w'ukuri n'ukurekuriranira ukaba uza watanguye igikorwa kandi ubugira utangure intambwe ikurikira kandi ari ikomeye igutanguza ko ibikorwa byo kurondera ukuri. Ndibaza ko atankeka ko mu bipfungu biri inyuma y'urupfu rwa Ntaryamira cyangwa Rwanda Day cyangwa n'ibindi bizotewa bikaje habona bufise uburenganzira bwo kurenga imbibe n'umugwi w'ugutohoza yahaba abarundi bashobora kuhanahana ivyiyumviro n'ukurondeza buke bwo bashobora kuvuga ati burya Ntaryamira ntiyapfuye gupfa gucyo gusa n'abarundi bazoheze bariko baritohoreza cyangwa bagiye bagira ijya mugwi bakavuga ati mu by'ukuri Ntaryamira ntiyahuye n'isanganya risanzwe urupfu rwa Ntaryamira rupfutse ibi.
Mu mugambwe Sahwanya Frodebu umuhisi Sipiriyani Ntaryamira yari no mu bawushinze baracibuka ingendo ya discipline yashira imbere. Petero Karaveri Nahimana numwe mu bagendanye na nyakwigendera Sipiriyani Ntaryamira
yaragize ijambo aterereye rya discipline hose mu ntwara miheto, discipline mu kazi, discipline mu bakozi ba leta, reka mu bisata byose by'igihugu. Abwira ati mukurikije discipline ni ngombwa igihugu kizotera imbere. Nivyo uko tubize baciye mugandagura murazi uko indege yarimwo yarashwe ari mu Rwanda ntawovuga rero ngo ni gisida, uko indege yarashwe ntawovuga ngo ni gisida, yararashwe nokuvuga ko yagandaguwe ico gihe ntiyaronse umwanya ukugira ico cimviro cyo cya discipline akigishe mu myaka myinshi
iyo nzira guhemuka y'umugangwe Sahwanya Frodebu irababazwa n'ingene impanuro zatanzwe n'umuhisi Cipriano Ntajyamira zabaye imfagusa ku bategetsi barongoye igihugu Petero Karaveri na Himana arafise icizere ku gihugu kitazoguma uko kimeze magingaye
abamusubiriye nivyo abarundi basubiye baje mu nyuma iryo jambo bararikurikije uravye aho tugeze urabona yuko iryo jambo umengo ntibarikurikije harageze igihe no vuga nkaho habereye amasezerano ya Arusha harabaye igihe urabona yuko abarundi bariko barinanata kugira mwene ayo majambo meza mwene iryo ragi ry'imboneza z'u Burundi bagerageza kubikurikiza ariko muri kino gihe urabona yuko ibintu byasubiriye kumera nabi nico bituma mvuga nti abarundi nibasubire bibuke amajambo mwene nayo intererano mwene nizo kugira bazikurikize nivyo ubimeze nabi ariko si kuvuga yuko bizomwa bimeze gutyo
mu mugambwe Sahwanya Frodebu basaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira abarundi n'amakungu bamenye ukundo urupfu rwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cipriano Ntajyamira rwagenze ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Umuryango wa nyakwigendera ambasaderi Jacques Bihozagara urasaba amahanga gukora ibishoboka byose ukagenzura iby'urupfu rwa Bihozagara muri gereza ya Mpimba mu gihugu cy'u Burundi ibi abo umuryango wa nyakwigendera babivuze kuri uyu wa kabiri ubwo umurambo we warugeze i Kigali mu Rwanda ni inkuru y'umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni
turababaye je nabaye Burundi ndazi Burundi Burundi cy'abashingana n'abafasoni basonera bapfuye ibyo rero biratubabaza gatoyi kuko si Burundi nari nzi sibwo mbona sibwo nzi
inyuma y'iminsi itari mike umujyango wa ambassadeur Bihozagara urindiriye kubona ikiziga cyo babuze batanka ku mugoro wa kuri wa kabiri ikiziga cyo yahoze ari umutegetsi mu Rwanda cyarashitse isa 12:15 n'indege yari hejeje gushika umujyango wiwe bavuga ko kuvuma umuvyeyi akaba n'umushinga ntaye afashwe bari biteze ikizovamwo
Bonita Isaro numukobwa wabihozagara
twebwe ubu ngubu nyine cyari tubabaje nuko twari tumaze ameza ane tutazi uko biri burangire none ubu turi relieved kumenya yuko yahashitse yageze hano bidufasha mbese ubu ngubu batubwiye gusa ko bashaka kuyibloka batashaka kurekura mbese umurambo ariko ntabwo tugize tumenya igituma kandi tuzi yuko mbese yari hariya deja depuis 4 mois byaratinze byari byatuyobeye mbese niko twagize imana ambassade ikabidufasha
umujyango wabihozagara usaba amakungu na leta y'u Rwanda gufasha kugira umuco woneke ku rupfuguo yahoza n'umushikiranganji akongera akaba naserukira igihugu cy'u Rwanda mu yandi makungu
Ejene Murigande aserukira umujyango wabihozagara
nuko twosaba community international kugira ngo babikurikirane nejo bundi ntagire nuwundi unyura muri ile baratubonye nga hanyuma dusabe na government y'u Rwanda kugira ngo ikomeze ivyo yakoze nababwira ko kuva bamufata ambassade yarinze gutorokana umwana we w'ijoro kugira ngo imuzane nayo bagira bamufate sivyo donc ndashimira cyane ambassade y'u Rwanda bibujumbura na government y'u Rwanda kuno yadufashije nibagire autopsy barebe yaziziki je mbona ko ari guverinoma y'u Rwanda yakomeza ikabidufasha na community international
umufasoni wiwe n'agahinda kenshi n'amarira mu maso adavisa yacira na yamira yarakironka n'umwuka ariko akanyamuneza uwo mujyango ufise ni kubona bashobora kuronka wabo naho yagiye ari muzima bagasubira kumubona ikiziga Bihozagara yafiriye mu gihugu cy'u Burundi mu ndwirangiye aho yarafungiwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura gitwa Mpimba kuva mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2015 inyuma y'urupfu rwiwe habajijwe ibibazo byinshi kuko yapfuye uruvuga iturumbuka aho benshi na cane cane batavuga rumwe na leta y'u Burundi bemeje ko yahawe ishano leta y'u Rwanda nayo yasavye leta y'u Burundi gutanga umuco n'insiguro kuri ugo rupfu rudatahuritse Bihozagara yarafunzwe yagirizwa kugendereza leta y'u Burundi ku nyungu z'u Rwanda I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Ubucuruzi bwa peteroli cyangwa igitoro mu buryo bwa magendo ni ibintu bikorwa ku mugaragaro mu ntara za Makamba, Bururi na Rutana. Umunyamakuru wacu ukorera muri izo ntara Fidelite Ishatse adufitiye inkuru ikurikira.
Muna na zamaka mbaruta na bururi ama stasyon dana nzonge bitoro ni maru ugwa. Muna ya bururi mwako mina tandatu agizi yonara harama stasyon bitoro atalenga tatu. Muna ya rutana harama stasyon abidigusa. Muli makamba mwako mina ya vugizo na kiwago na mastasyon bitoro aharangwa. Muli zonara mayangi kubagizu mugambi kudandaza ibitoro vida magendu. Ibitoro vida wabigulishidiza kumugaragaro atacho binona. Babishira mu ducupa dutandukanye cyane cyane twatuvuye mu amazi ahinguwe nkaye mu shida mu gya kinju akwa vina yandi ayo macupa ari mu bitoro adandezwa mu bibanza bitandukanye kwibarabara akujya ko amavuta yo gukinjika ivyo vyibonekeza mu bibanza bitandukanye muri zo ntare zatatu zimana kuri igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Bururi zo bitoro vya magendo twayibonye muri komune ya Bururi hafi y'igo c'abapatiri ku seminari y'ibuta hamwe n'ikiremba mu ntara ya Makamba zo bitoro vya magendo twayibonye bidandarizwa muri komune ya Kibago ku metero ijana uva ku nyubako y'iyo komune aho twayibonye muri komune Nyanzira kezone Kabonga kwibabaye ja ku rwego rw'u Burundi na Tanzania mu ntara ya Rutana aho no gudandaza ku bitoro vya magendo twayibonye mu komune ya Bukemba na Giharo twaragaye n'abadandaza hamwe n'abagura ibyo bitoro twabasanze ku mugwa mukuru wa komune Giharo Bamwe mu twaganiriye harimo bagendesha amapikipiki bariko baragura ibyo bitoro.
Icyo subiza we mandaga. Iyo ni nusi.
Saniro,
subiza wasi.
Cyende bigurira hanyene.
Bigebwira kuri station umuso barimo.
Oya twebwe kuri station dushikayo.
Kubera
Kuri stasiyo ni kurera umuntu cyose anga kose mu bitoro byishi kugira shikeye. Kuri stasiyo bishitse bakayizana nk'agimuzwe duzo dukore n'ivyo tworohe.
Mbega ikiroho ni kimwe.
Oya igiciro si cyo kimwe. Njye muzwe biritiro ni 2200. Muga kuri stasiyo ni gihema n'amaje ni 920. Turazimbwa nyene.
Abadandaza bitoro by'amagendo bamenyesha ko babizimba ko kora ko nabo nyene mugira abashaka nabo bidandariza iyo byabatwaye amafaranga
kuri stasiyo turangura igihumbi n'amajana 935 gushika iditiro toyirihira senka nace duca ducuruza demiredes
nemo ku munsi udandaza amayitiranga
nka 40 kuvuga idumu zibiri
abo badandaza bitoro by'amagendo ntibenda kubihisha bavuga ko batahugwa n'abajeje intwaro igipolisi kibasubugereje bazi yenda igihoya hoya
polisi yari giye bahora badukari yuko ducuruzije amagende
ncamwe hoya hoya gute
ari abo dushobora kwitura bakavugana hanyuma bakatureka
iyo bakariye bagirika ba polisi
bashobora kuduca amande hagati ya 10 na 20 cyo yabahabene
aba bagitanse no
aho kuba ari kugira ngo bakure kubandanya kazi
musanye wowe yababonye nta kimwe bagira arirenganya nawe nyene
bera azi ku munsi ahakorera amapikipiki menshi amamodoka menshi kandi mu Rutana y'amastasiyo ari si hagufi aca avuga ati iyi ni favorizaje
uramatari ntara ya Rutana Nyandwi Bed abenshi bari gitoro kitagikwiye kudandazwa nk'ibindi bidandazwa kubera ko gitera ibisida
cyo bituma igitoro kibujijwe ko bidandarizwa ahantu
mu gihe muvuga ko gitere bisida mugabo kikadandazwa ku mugaragaro bigenda gute
ntawe uvuga ko kitandazwa ku mugaragaro ariko abari inyegeza mugabo ntawo kwama ariko arabafata minsi yose burya abadandaza ba magendo woza arafata kantu kose atafata atafata hari ibintu bimwe usanga bice bigenda nabi ariko turabibabuza bagakuye ahubwo kurekera icyo gikorwa abakigejwe ni kuvuga bashize amatasi
uramatari ntara ya Rutana amenyesha ko ubuyobozi bw'intara budashobora kugendanaza ku bitoro Yamara avuga ko hamwe haboneka abagize atunga boza kubigodanaza ku bitoro kwiyongorane ibitoro vya magendu yo bitorewe inyishu
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantara kurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
Kigabo urya mundi tutaba tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yara bituka ko turi mu kwaha kwa leta ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu uri kuri 2020
hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
ku
Ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze
mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo basiri n'ihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika
mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Bakunze bibiganiro vya studio Ijambo na cyane cyane mwebwe mudatanga mu kiyago cha Ntorere kazoza Jerome Nyenzima ndabaramukije nongera ndabaha nikaze muri kino kiganiro uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku kibazo cy'umutekano n'umubano w'abanyagihugu badasangiye imigambwe muri commune Gihanga aho ni mu ntara ya Bubanza mu burengerazuba bw'igihugu reka mbere tudatevye dusabe mugenzi wacu Jean Paul nico ndindiriye adushikaneyo
Ikiyago
umuheto amahoro
Sijyo ijambo
mushinge wo gushira hamwe
turi muri commune Gihanga aha nawo ni mu ntara ya Bubanza commune Gihanga nkuko mubizi ni commune mu minsi iheze higeze kuba havugwamwo umutekano muke na cyane cyane ibintu bijanye n'imishamirano hagati y'ugwaruka rw'imbonera kuri umugambwe CNDD-FDD n'urundi gwaruka rutavuga ruri mu migambwe itavuga rumwe na leta uno munsi vyifashe gute mbega ikibazo cy'umutekano nyagihugu bakira gute ingene vyifashe ndi kumwe na bamwe mu bangaha igihanga n'amahoro mutama
amahoro nitwa Gahungu Juvenal ikibazo cy'umutekano ndi kimeze neza cyane kuko haracariho abantu bava muri Kongo baza kudutwara abantu ibyerekeye induze iyo zimbonera kure n'abatavuga n'umwe na leta byabaye bibi bibi baranagwana barakomerekanya birabugesera hamwe mbere bamwe baratoroka bakubisa abandi barahunga abandi bafungwa no baracapunzwe kuko bakubisa imbonera kure ariko twaciye tubahasi mustarera tugirisha inama buramatara tugirisha inama turabahuza gusubira kugira imishamirano birakunda bamwe baraguma iwabo ntibasubira gutera n'abacu ndabahumuriza abatavuga n'umwe na leta barayemera barareka gushwa kushamirana birakunda biraba ubwo biracagendeka buke buke yego
ubwo twovuga yuko imibano hagati y'ugo gwaruko gw'imonera kure n'urundi gwaruka rutavuga rumwe ruri migambo itavuga n'umwe na leta muravuga muti na gahengwe vyofuma imibano n'imyiza
imibano n'imyiza na gahengwe kuko bari batanguye ko babuza abava muri centre bashika mu mavillage hama agiye bakamutotiza akambwira nawe utavuga n'umwe na leta hama gushikaho natwe bandi babino nabo baca batangira babo kugira ntibashike aho abandi batavuga n'umwe na leta bari hama urumva bya bitanga kuba bibi twari durindiye byari guheza bayadukamo bwicanyi
byari byabaye ibintu bikomeye ngo yuko hagezaho bamwe mu gwaruka rutavuga n'umwe na leta batari bakijya mu mavillage yandi za village 4 5 n'ahandi urutavuga n'umwe na leta nago ruri ngaha muri centre rukabuza bo udashika ngaha niho byari bigeze
biragorana gushikaho nabaja mu minima atangura kugira ubwoba hama rero imana raduha rero anama araba abramataraje mustaneraje turagira inama n'abajije umutekano turamenye turashingwa ko je na insazwe ndi muri wa komite mixed security communal ndashaje ko batavuga mu leta ndaba ndabemeza ko bahagarika ibyo bintu batasubira kugwana n'abatavuga no na leta badasubira no kuja kurondera kuja kugira ko birikora y'ubujumbura barankundira birakunda biraba
aho hari ryari
hari mu kwezi kwindwi ego ko nabo bagomba barondera abanyabujumbura naho ngo baje bafashe hamba rero turabahagarika turabugira yuko abari bujumbura ni bakora ivyabo twe ducunga ivyacu ngaha birakunda yo baravyemva baravyemanga hama umutekano uragaruka
twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka umwe mu gihugu cacu
ikibazo tumvise gikomeye matubye yuko imibano hagati y'ugaruka rudasangiye imigambwe ngaha imbonera kure n'abandi batavuga rumwe na leta mufitubye yuko ari myiza mugabo mu kibazo rero cy'umutekano magume mugaruka ko gikomeye n'ica abantu bajanwa muri Kongo sivyo baba kajanwa n'abantu bace basaba amahera kugira ngo bari kugu
kenshi nkubaguma baza kudutwara abantu kugira tu
nico kibazo nyine kubatabizi rero baravuga ikintu cy'abantu batwagwa kubabahandi batabizi bigenda gute ni bande babatwara basaba amahera ngahe bigenda gute
abo batwara nabantu bari banza bampema muri Kongo wagiye yo ejo bundi umuganga bamupfunze nayo mu maso yitwa Amede bamupfunze nayo mu maso arabona nuwo bampema aramubona aje gukondura icyo kirindiro cabo arabona nibigwarije nabantu urumva rero abo bantu bakwanza bampema baza kubatora baza kurondera nyene uwo bashikiye ko mugabo bakarondera uwo bafite amafaranga yotabagwa na menshi ashitse bamwakiye miliyoni 10 ku telefone ako bitwa kugira umugore yumve ko birembye ko kenshi batwara na telefone yabo hama rero tugabanya igihugu bagakotiza twatwara dukotiza tunyegeye mugabo aho batwaremwe ba Saint David deje wundi batwara ba Saint David batatu bagenda nabo barafatwa ntibasuye kusubira gufata abantu ngo bapfunge babuyeyo kandi ntibasuye kubuza abantu gutanga amafaranga ubunya n'uguvuyeyo twamugomboye yashika gasubira mu biyo
umva rero bacha basaba uwo muntu bamushikanye hari yaca kubitwa bakamushira ku telefone umuryango wiwe ukumva ingena ariko araboroga
ego umuryango rero gacu tabaza ugaterereza abantu ababanyi tukaca dukorana tugatago icyo umuntu afise ayo turonse tukwijeje 3 dukwijeje 4 akagenda
uwamake numva ngo atanga imiliyoni 2
Zubiri sindi wabageze kubunya je nanze kwa rezita taho mbere uko wanyuma twamugombye kuri rezita taho wanyuma yego
bari yabatanga miliyoni 5 2 3
yego ngabo batwawe bakora muri leta ngira bari abataza yandi kuko n'umugabo waraterereye kugira bakuri babye yego
ikibazo rero kigihanze komini cyo mufasoni
yego yego cyo kirakomeye cyane ngaha muri komini yacu ya Gihanga n'ukuri yego
utamije kibazo nawe ari cyukizi ko
yego je ndakizi kuko bamavuga ko babajanye bakavuga ko bagatelefone baca bababwira telefone zabo imiryango yabo ikacirondera amahera kugira ngo uwo muntu aveyo ntambwa ntawuzi iyaba yajanye cyangwa iyaba yazananye babona garuka gusa n'amahera uyatwara ntawo mumenye
benshi kandi ngo bagenda babafunza ibitambara mu maso uvuga ntibabona ayo bagiye
oya ntibabona iyo bagiye no mu kugaruka ntibamenya ngo aho bagarukanye bababona bageze hafi yaho muhana wegereye
none baho bantu baza mwijoro bigenda gute baza kubatora kuberika ari Gihanga cyane cyane
sindi ngano ko yegereye ishamba rya rukoko ngira ngo baba babajana muri Kongo canka hari ntaho bimenye
kandi amatonsumira ngo ni benshi bamaze gushikirwa nayo makuru
ni benshi bamaze kubatwara mu ya kane ino Gihanga hose iburinga hose bama batwaye
none muva rero mubaye mu bwoba ngaha Gihanga umwe wese aravuga ati naje barashobora kuntwa
ni mugoba kubera amagabo hari haheze imisi mikenyi kubera hari haje abasoda benshi bari bahetse kubatwara no bavuga batwara mu village ya kane gusa
byari bigabanutse gatoya
byari byagabanutse gatoya kubera bari bazanye abasoda benshi
mugabo amatwa dusumira n'ubu vuba ari umuntu bayurutse ngo gutwara mutama majoro ari kibazo rero ngaha mufise ubwoba rero yuko umwe wese avuga ati barashobora kuntwara nanjye
nokuri barahinduye umunsi kare baza kwa Mungu kwa Mungu rero saa 12 ni nusu nta muntu abari mu barabara abatwinjiye mu mazu twanyegeye tuba mu ngorane gushika no munsi kuko tidushobora guterama ko tuba twibaza ko bashaka kudutora kandi bari bavuze ko bazodutora no mu kabari baravuga nuko batubuze bazodutwara abana n'abagore kandi ngo niko twotanga menshi urumva rero nta mutekano dufise
ayo nkuru wahoze ngo ari umukuru w'umutumba wo muri village ya gatandatu ngo nubu atarari kugwa kiriyo ivyo nivyo
nivyo ahubwo bateza ko baratinye gutanga amafaranga cyangwa baramuhebeye ababanye ibiyo kuko na handi atataza mera ntarumwagaruka
Nurega mutama jenu mubona hoko kukikuri kikibazo na chane chane chuko kuhunu. Muna shaka weza tinone ayo makomite mixe do sekirite kominali. Ayo makomite ya shi inzo muri izo zi akadiri uroje ziwe nyabune. Izo vienu bibagute kani muha gaze mwesi bito ushoboka.
Rumba yara dukanze yonge kanga na wategezi. Kuko na ya hali tukwale kusula kukorana, tukajina ama, tukabigira botu sanganywe, tuseru kila washinga nae, baba hijano hino, baka gireza kugira angee, tikomeye, tukamenya hanu inze wazana namo, tukaheza awaso da uzuye kurusizi, uzuye kuirijo warabara, tukabahi micho, mishura yao wano, wakaya wakafatuko.
Mubona huko kukikuliki kama fasoni?
Oya, ahugo kandi nivyo bintu birasiga ubwenge kuko uri kuraraba nk'umuntu nk'abantu bamenyereye kuza baza kutwara abantu kwa Mungu basamoya sambiri igipolisi gihari igisoda gihari urumva birasiga ubwenge cyane ukazobona abantu barabakuye mu kabare samoya sambiri kandi n'abapolisi bahari mbariko baratembera mu mabarabara urumva birasiga umutwe twege ahubwo byaratunaniye n'ukuntu twovyisigura ko ivyo bintu biranyegeje cyane yego
ngira ngo igituma bitagenda neza ivyo bintu bibandanya biba nikubereza inyabune idakora neza mutaba majyo
byose nibyo kuko yaba dukorana nkuko twatanguye ko twari twabishinzwe hari no gitabo kibijejwe batwereka mabi yose twokinga n'ukuri bitogenda neza kuko ubu unya namba babibujwe n'irya izinturekaza riko zirabibujura zabanje ziba bace badeha naye handi yo tubandanya dukingira ikomine yacu tuhavuye dushika kuhangira ryiza nabo bantu bo mu Kongo tukabatuza kuko twahagaritse imishamirano y'abatavugira mu leta n'imbonera kure bigakunda nabo twobagira imigambi gatubaga bigakunda kuko twicura ko harimo nabari muri twebwe bo babatanga none twobatora gute tutamenye ko tutaronse ngena dukorana tutavuganye nabo hijya ngo tubabwire ingena bo bikora yego cyane
muri makere yo mu ndangirageje kumvirije musaba mustaneri musaba buramatari yuko hosubira kuba manama akavyuka ya makomite inyabune bigasubira bikavyuka mukagira manama kwiriye kugira ngo murabinge mu bitorero mutse
ideza cyane
twese nyene ntibinubane ngo bajya ngo kwa tutari kumwe mu mugambwe ngo ntibarimwe twese bakaza kuko gushika ubu bajya bo kwanza bampema ntibatwara abasendede FDD gusa batwara n'abatari abasendede FDD nabo barabatwara urumva rero twese icyo kibazo kiraduhanze ni rusange urumva rero tutegerezwa kujya hamwe tukagira manama ku bwinshi tugakorana basi niburi mu kwezi tugakora manama kabiri
mutabana mu musabiki mu kurangiza
tusaba yuko buzana nyene yabajeje umutekano nizo nama zigakora nako kumwese akazaravuga ico yabonye mu banyagihugu ama bose bimaze kwegerana ibintu bo bitorera umugambi bakabitorera hamwe
abo rero bari bamwe mu banyagihugu bo muri commune Gihanga mu ntara yabubanza aho bose bemeza yuko uno munsi imibano hagati y'abanyagihugu badasangiye ivyiyumviro yifashe neza ariko ikibazo kibaraje ishinga ari ikibazo cy'umutekano ngo aho hari imigu yabitwaje ibigwanisho baza mu ijoro bagabatwara ababo bagaca basaba umuryango yuko uwo mugomboza amafaranga ngo benshi rero muri abo bo batwagwa muri Kongo
Nurerekazoza
Urakoze cyane Jean Paul nico nindiriye kuri cyo kiyago cy'abanyagihugu bo muri commune Gihanga udushikirije kuvyerekeye cyane cyane umutekano wabo n'umubano muri bino bihe by'inyuma y'amatora mu kiganiro kizokurikira tukaba tuzokumva abajeje intwaro icyo bariko barakora n'icyo batekanya gukora kugira ngo ibiraje ishinga abanyagihugu mu vyerekeye umutekano n'umubano wabo muri bino bihe by'inyuma y'amatora bitorege umuti Jerome Niyonzima narinde mesheje kino kiyago ndabasezere ndabipfuriza kuruhanirwa mu banyu n'umuvyanyu naho butaha.
Cyari kiganiro Nturerekazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio Ijambo kuri icyo kiganiro Ntorere Kazoza. Nshuti mwese mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Dushimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Kalala Alimasi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro. Muri studio ya karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.